Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Zangu chikaze nchuti bagenzi wa radio Inzamba agateka kawe murana makuru twabateguriye yo ku munsi wa gatandatu igenekezo rya 19 gitugutu mwaka 2022 ayo twabateguriye agitwe n'ingingo nkuru zikurikira. Abantu batatu bagirizwa gutunga ibigwanisho bafungiwe mu gashoka komisare y'ipolisi mu ntara ya Karusi kuva kuri wa gatandatu. Ni nyuma y'isaka ryakozwe n'igipolisi kibasangana inkoho n'ibindi bikoresho muraza kubyumva muri ano makuru. Barasaba leta y'u Burundi kubaronsa imishahara yabo baheraniwe iy'amezi arenga 10 abusabane n'abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Somalia mu rwego rw'umwe bwa Afrika ATMIS bagira bagombogwe mu kwezi kwa 11. Ayo mu kiganiro ku isoko nyuma yaho afatiwe ingingo ibuza abarundi kwinjira mu gihugu cya Serbia hakoreshejwe urupapuro rw'inzira rusanzwe. Iganiro cy'uno munsi kijya gushimikira ku majambo yaruze gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati Petero Murikiye. Aya ni andi mu kanya isase ndasubiye kuba ikaze.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa mwebwe mwese mwashyizemo radio Inzamba agateka kawe inkoho zibiri zo mu bwoko bwa Kalashnikov chargere 8 n'imbugita n'ibyo bigwanisho byatowe mu isakwa ryakozwe n'igipolisi mu bucagucha bwo kuri uyu munsi wa gatandatu ku musozi wa Munyinya uri muri komini ya Bugenyuzi mu ntara ya Karusi. Abantu batatu bagirizwa gutunga ibyo bigwanisho bakaba baciye baja gufungirwa mu gashoka komisari y'igipolisi mu ntara ya Karusi. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumbe bakaba bibaza ko hari abantu bashobora kudodoberezwa kuko bibaza ko ico gikorwa kijanye n'imvo za politiki. Ni nkuru twateguwe na Alexandre Niyungeko.
Ibyo bigwanisho byatowe ku ngo z'abantu batatu Ndikeroha, Nzigirabasya Ifradit hamwe na Christian Matuturu. Amakuru ava kuri uwo musozi wa Munyinya amenyesha ko abo bantu uko ari batatu baciye bahagarikwa baja gufungirwa muri komisariya y'igipolisi mu ntara ya Karusi. Icyo gikorwa cyo gusaka ibigwanisho cyasize abanyagihugu mugoba nkangere kuko bibaza ko igipolisi kizobandanya kiza gufata abandi banyagihugu. Bakavuga ko hari abanyagihugu bashobora kudodoberezwa bagafatwa ataco bazira ari kubera batari mu mugambi uri ku butegetsi gusa.
Banavuga ko bashobora gufata n'abandi bo bakorana nabo. Abanyagihugu dufite tugira amakenga ko bashobora gufatwa abantu batashobagirizwa. Ina chagituma rero dusaba yuko icyo gikorwa cyakorwa neza. Ntihazure hagira abo dodoberezwa ngo bafatwe ataco bagiriza kuko turamenyereye kumva yuko rimwe na rimwe iyo habaye ibintu nk'ibyo ari aho usanga inyangamugayo zafashwe zikagwa mu nkorero kandi ataco zagirizwa.
Mu ruganda rwa radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone Mustanteri wa komine Bugenyuzi ngo agire ica bivuga ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Turamushimiye mugenzi wacu Alexandre Niyungeko inkuru iciye ku masonga umugabo w'imyaka 30 azwi ku izina rya Jonas Ndayishimiye wo ku musozi Kimerejana muri komine Ruhororo mu ntara ya Ngozi kuva kuri uyu wa gatanu afungiwe mu gashoka komisare y'igipolisi mu gisagara cya Ngozi. Imvo zifatwa ry'uwo mugabo zikaba ari kugira abazwe ku bijyanye n'urupfu rw'umukenyezi wiwe yari azwi ku izina rya Nawomvukiye Claudine akaba aherutse kwitaba Imana mu buryo buteye amakenga. Abajejwe intwaro muri iyo komine bakamenyesha ko nyakwigendera umunsi yitaba Imana yari yajyanywe kwa muganga asigaye ari kiruruma kandi atakivuga. Kwa muganga ngo bakaba byaragaragaye ko yari yakubiswe bikomeye. Uwo mugabo rero aho afungiwe ariko akogwa ko amatohoza kugira aboneke umuco ku rupfu rw'uwo bari bubakanye. Mukamenya ko hari yaciye hafi amezi atarenga 2 muri iyo komine nyine ya Ruhororo hari abagabo 2 bishwe n'abagore babo mu kiringo kitarenze 2. Mu gisata cy'ubutungane Sentare Nkuru ya Mukaza yararengushikishije umenyesha makuru Floriane Irangabiye kugenekerezo rya 3 gitugutu uno mwaka. Ni mu gihe umenyesha makuru yari amaze iminsi 4 iyo urunguru litwe mbohero likuru ya Muyinga kuva kugenekerezo rya 2029 Nyakanga uno mwaka nyene iyo sentare kamwagiriza kuba atashoboye kwitaba muri sentare ivyo umushingwa manza Janvier Bigirimana avuga yuko arakamara amaza mu butungane kubona sentare nkuru y'igihugu ya Mukaza batamenya aho menyesha makuru Florian Irangabiye apfungiwe kubwiwe ngo ni kimenyezo cerekana ko ubucamanza babandanya bukoreshwa muri politiki. Umushingwa manza Janvier Bigirimana agasaba nyabona ko Floriane Irangabiye yorekugwa atakirinze gusavuga kuko ahogwa ivyumviro vyiwe tumukurikire.
Ni vyo kumvikana ngene sentare yobitazi yuko umumenyesha makuru afungiwe Muyinga kuza kumuhamagaza mu rubanza rubere Bujumbura atacakozwe ngashobore kurenguka imbere ya sentare umucamanza yarirengagije ivyo yatezwa gukora kandi twibaza yuko inzego zijejwe ubutungane izijejwe amabohero hamwe n'igipolisi mwe nizo dosiye batezwa kuvugana ingene umuntu arenguka imbere y'intahe ntafatwe nk'umuntu yasivye bimvuye ko kuza imbere y'intahe. Nta utazi yuko umumenyeshamakuru afunzwe arenganywa kubera ivyumviro vyiwe kumbure bidakundwa n'abategetsi. Twibaza yuko ubutungane buriko burakora amakosa mu kuja kumohe y'abanyepolitike mu gufunga ngira abantu busa. Ingingo ya 60 yibwizwa shingiro iratomora neza yuko kizira kazirizwa yuko ubutungane bworeka ngo abanyagihugu barenganywe cyashane barenganywa n'inzindi nzego za leta. Tukasaba yuko ubwo butungane nyine bwo kwikubita gashi bukabona yuko uwo mumenyesha makuru gufungwa kwiwe ukujanwe Muyinga bikozwe ni pereza ry'u Burundi ari ibintu binyuranye n'amategeko. Nta caha tukugomba gutera igihugu kuvogera igihugu yari gushobora kora uravye ingene bamufashe ari kumwe n'umuryango ari hagati mu gihugu nta bigwanisho yarafise nta migwigwana yarimwe kugira ngo ashobore gufata igihugu bisigura yuko ivyo bamwagirije bidafashe. Umucamanza niwe wa mbere atezwa kubona ivyo ayo makosa yose kugira ngo yakosore hisunga amategeko cyane amategeko ngendegwako mu kutohoza no kuburanisha imanza z'ivyaha amategeko ari mu ibwizwa shingiro amategeko ari mu masezerano mpuzamakungu Uburundi bwateye mukono. Tugasaba yuko abacamanza bikubita gashi bagasoma amategeko bakamenya ko ari urwego rujejwe kubahiriza amategeko no kubahiriza uburenganzira bw'abarundi ntibagume bakoreshwa n'abanyepolitike kuko bazoba bariko barahemukira abarundi bazoba bariko barahonyanga amategeko aribo bari bajejwe kuyubahiriza.
Tumenyeshe ko abashingwa manza baburanira umenyesha makuru Floriane Irangabiye basaba ko yofungirwa Ibujumbura hafi ya sentare irikiramuburanisha. Abasirikare b'u Burundi bari mu gihugu ca Somalia mu rwego rw'ubumwe bwa Afrika ATMIS basaba kuronkwa gahembo kabo baheraniwe k'amezi arenga 10 abo muri batayo ya 62, 63, 64 bikaba bitekanijwe ko bazotangura kugomborwa mu kwezi kwa 11 bakavuga ko batazi n'ingene bazoshika kuramutsa imiryango yabo. Ingo twateguriwe na Eddie Claude nini nahatwe.
Abasirikare bavuga ko kuva abashitse aho mu gihugu cya Somalia mu kwezi kwa 11 umwaka uheze bamaze guhembwa ukwezi kumwe gusa. Bamwe muri bo kuko bari bagiye muri Somalia basabye ingurane muri Sekadem ingana n'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi bita ikiro mu mvugo ya gisirikare. Iyo koperative ya gisirikare yaciye yishura abo basirikare b'abarundi bavuga ko abaheraniwe amezi hafi 11 ari abari muri batayo za 62, 63, 64 za ATMIS. Abo muri batayo ya 65 na 66 baheraniwe amezi 5 cyo kimwe nabo mu mabatayo ya 63 na 61 bagombowe mu kwezi kwa gatanu. Bavuga ko batumva ingene agahembo kabo gateba kuboneka kandi abasirikare bava mu bindi bihugu byatanze abasirikare mu rwego rwa ATMIS yungorane atayo bafise. Basaba abarongoye igisirikare kubaronsa agahembo kabo kugira bashobore kurangura imigambi y'iterambere bategura imiryango yabo. Hadyo Inzamba gatega kawe twashoboye kuronka kuri telefone Colonel Floribert Biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi ngo agire icyo ashikirije kuri ivyo birarane by'agahembo ka ATMIS ku basirikare b'u Burundi.
Inzamba
amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe umunywanyi w'umugambwe SNDD FDD mu ntara ya Rutana Nestori batazira butisi yafashwe nyuma yo gufatanwa umwavu nuko akora inzoga zitemewe n'amategeko abanyagihugu bo mu ntara ya Rutana barafise amakenga ko nawe nyene atazokurikiranwa nkuko byagenze kujejwe burimyi muri yo ntara nyene nawe nyene akaba yari umunywanyi wa SNDD FDD yafatanywe amatoni ifumbire ni nkuru tubaza mu Kijimana Evelyne
umunywanyi wa SNDD FDD amaze iminsi 5 ahagaritswe inyuma y'isakwa kumuhaniwe akaba yahagaritswe inyuma y'ifatwa kumuhaniwe y'imifuko 35 ifumbire 17 isukari ya susumo hamwe n'ibikono bita rudipe 9 vy'inzoga zitemewe n'amategeko bita umuraha amaze gufatwa akaba yacyajanwa mu gashuki k'ipolisi ngaho igiharo imbere yo gutogwa na procureur wa Rutana amutwara mu gashuka parke ya Rutana akaba yavuye yinjizwa ibohero rya Rutana amakuru dukura mu banywanyi ba SNDD FDD avuga ko urongoye umugambwe muri commune ya Giharo yo bari kwaragerageza kwinginga procureur kugira urwo rubanza rucibwe kibiriraho nk'abandi bagirizwa ibyaha nk'ivyo tubamenyesha ko abanyagihugu bavuga ko abadandaza bari muri SNDD FDD bama bariko bafatwa badandaza ifumbire n'ibindi bitandazwa bitemewe n'amategeko ariko bakarekugwa bitegetswe n'abarongoye SNDD FDD uwo munywanyi wa SNDD FDD akabafashwe inyuma yaho uwundi munywanyi wa SNDD FDD nyene akaba n'umufundi w'indimo afatanywe amatoni ifumbire hari mu mwaka uheze ariko akaba yaciye arekugwa atanu rubanza aciriwe
arakoze Evelyne Mukeshimana kuva ku munsi wa 4 na kinyobwa gikozwe muri tangawizi cemewe mu Burundi itegeko ryatanzwe n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca abanyagihugu bamwe bakaba bakiriye neza iyo ngingo nk'abahora banywa ibyo binyobwa ingozi ariko abidandaza nabo bakavuga yuko bazogira igihombo gikomeye idonide na Josephine Jones Nkunzimana
abanyagihugu bo mu ntara ya Ngozi bahora bihereza ibinyobwa bya tangawizi nabo nyene ngo barabumva ko biboreza bakavuga ko bakiriye neza ingingo ya leta yo guhagarika ikogwa n'idandazwa ryabyo bagasaba ko iyo ngingo yokomezwa ngo hako baza barahendwa ngo bariko bayihereza imitobe kandi ari inzoga ivyo navyo ngo bishobora no kubononera amagara batabizi ariko abadandaza bakozwe ko n'iyo ngingo bo bavuga ko kuba idandazwa ry'ibyo binyobwa byarabujijwe bikongera bigafatwa byabateje uruhombo kuko ibyo bari bararanguye bitari bwahere bakabona ko leta yari ikwiye kubanza kubangira kwishigwa mu ngiro ryabyo kugira ibyo bagifite mu budandarizo bibanze bihere
igihe ngingo bari basanzwe batigandatse gutoto ndimo kubantu twari twamaze kugira ngo batwegeranye ubudandaza bwacu butoro kuko tukaba tutari kuyasohore byose hanyuma rero bagaca bavuga ati kubera ubundi kirawujijwe bigaca bisaba yuko tuzikura ku isoko aho ni ingaruka mbi dufatiriwe
inyuma rero yaho ikiringo cari cahawe amahinguriro y'ibyo binyobwa kirangiriye no ku munsi wa 4 igenekezo rya 27 igitugutu abajeje intwaro bafatikanije n'igipolisi mu bikorwa by'isakwa by'ibyo binyobwa byakozwe kuri uyu wa 5 hakaba hafashwe amakarato y'ibyo binyobwa arenga 5,500
ubu nawo nk'uko byama ku minsi yose ya 6 n'umwanya wo gukurikirana ikiganiro ku isoko icuno munsi kizagushimikira ku majambo aherutse gushikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu agabisha abarundi bazokwirukanwa mu bihugu bya Burayi aho n'inyuma yaho hafatiwe ingingo ibuza abarundi kwinjira mu gihugu cya Serbia hakoreshejwe urupapuro rw'inzira rusanzwe ku isoko y'uno munsi tushikirizwa na Pierre Gahungu
kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya 6 mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Kuva kwa mirongo ibiri gitugutu uyu mwaka, igihugu cha Serbia cyarahagaritse ingendo z'Abarundi bakigana badasabira uruhushya bita visa. Kuva mu ntango z'uno mwaka, abarurwa mu 2020 nibo baciye muri ico gihugu cha Serbia bagana ibindi bihugu bigize ubumwe bwa Buraya, aho baheza bagasabayo ubuhungiro. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwari yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abaje kwirukanwa inyuma yo kubura ubuhungiro bazica bakurikiranwa mu butungane bagishika mu gihugu. Kubwiwe ngo iyo bataba ubuhungiro babanza gucafuza isura y'igihugu. Bega amategeko yobavuga iki kuri ico kibazo? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko co kuri no wa gatandatu igenekerezo rya 2019 gitugutu umwaka w'2022 mukagishikirizwa na Pierre Gahungu. Ndabahaye ikaze. Ingingo ihagarika abaje muri CIB badafise visa yasohotse mu gihe hari Abarundi bariko bagana ico gihugu. Urugendo rwabo rwaciye ruhagararira ku bibuga by'indege bitandukanye kuko ata burenganzira bari bagifise bwo gufata indege zibashikana Belgrade. Inyuma y'iminsi mike, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yaramenyesheje ko Uburundi bwatangiye kwakira abatahukanwa muri abo bari bugaraniwe mu bibuga by'indege. Pierre Nkurikiye akaba yaranagabishije Abarundi bariko basaba ubuhungiro babanje kubesha ko bariko baraburabuzwa yuko umunsi birukanywe bakagarukanwa mu Burundi badasha bakurikiranwa n'ubutungane.
Uno munsi abari baramaze gushika muri biriya bihugu aho binyegeje, turafite amakuru ko baca bagenda babesha yuko mu gihugu cy'u Burundi bariko baratora tuzo. Hari mbere nabakoresheje ya masanamu y'ivya yafatwa igihe hari umugambi wo gusambura ibintu byari byubatswe binyuranye n'amategeko. Ajya masanamu ngo niyo bakoresheje hari yabwiye berekane yuko bariko baratotezwa na leta n'inzego zayo maze babone kubaha ubuhungiro. Mwumva iryo bara. Uno munsi rero bariko barabagaruka n'abinyegeje, turazi ko bariko barabesha uko nyene kugira ngo bemere kubakira mugabo bazotinda bagaruke. Kandi inzego ziravuga, hari n'igihe bazoheza bakaduha umwe wese byagiye aravuga kugira ngo bemere gushika hariya, hanyuma baheze babikurikiranwe.
Amajambo yakoreshejwe na Pierre Nkurikiye ariyamirizwa n'abize amategeko. Kubwo umushingwamanza Janvier Bigirimana ngo umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu yarabesha Abarundi, yisunga amasezerano y'i Geneve yo mu 1951 abuze ibihugu byakira abasaba ubuhungiro gushira habona ivyo ababigana baba bashize imbere mu gusaba ubuhungiro.
Ni ibintu biteye isoni kuko harimo ikinyoma no kugomba gutera ubwoba Abarundi bariko baja gusaba ubuhungiro mu bihugu bitandukanye, cyane cyane mu bihugu byo ku mugabane wa Buraya. Aho twagomba tumwibuse yuko amakungu yose aziko mu Burundi kuva cya cyane 2015 leta ya CNDD zihengeshanya gutoteza Abarundi mu buryo butandukanye, haba mu kubica, mu kubafungira ubusa, kubanyuruza tutibagiye amabi atandukanye yakorewe abigeme n'abakenyezi, na cyane bikozwe n'imbonerakure hamwe n'inzego z'umutekano muri bamwe z'izo nzego abaza ku isonga bakaba arabo mu iperereza, ryaba iperereza ry'igisivile cyangwa iperereza rya gisirikare. Tukibutsa rero umuvugizi yuko ivyo kuhonyanga agateka kazi na muntu mu Burundi bitigeze bihagarara, ku buryo uno munsi abantu bariko barahunga atashobuza yuko baronka ubwo buhungiro kandi bataba bariko barabesha nk'uko uwo muvugizi w'ubwo bushikiranganje ariko arabivuga. Ikindi yabeshe kumbure yakivuze mu ntumbero y'ukutamenya canke gutera ubwoba abantu, no kwibaza yuko ibihugu baja gusabamwo ubuhungiro ngo vyoba bizohava bibabwira ivyo bavuze bari kubasaba ubuhungiro. Twagomba tumwibuse yuko amasezerano akingira impunzi, cyane cyane amasezerano y'i Geneve 1951 atemera yuko ibihugu bija kuvuga yuko umuntu yahunze ibishanke biri yashanke ivyemezo aba yatanze bariko babiha igihugu aba yarahunze.
Kubwa Janvier Bigirimana, imvo zijanye niho nyangwa ry'agateka kazi na muntu zatumye Abarundi bahungira mu bice bitandukanye bigize isi kuva mu mwaka w'2015 n'ubu ziracariho. agahamagarira ibihugu biriko birakira abasaba ubuhungiro kwisunga ibijanye niho nyangwa rya kirema muntu bikibandanya n'uno munsi mu Burundi.
Iyo leta cyo yari ikwiye kwitwararika no gukorera neza abarundi kuburyo bareka guhunga igihugu cyabibarutse. Abantu bahunga ntibahunga biboroheye, ntibahunga kubera kumbure ngiburaye hoba hari ubuzima bwiza, ariko yibuke yuko no mu bihugu bibanye byo mu karere mu Rwanda, muri Tanzania, Uganda, Congo, Kenya n'ahandi huzuye impunzi z'abarundi. Mbega umurundi yohunga kugira ngo aronke ubuzima bwiza, bibatwaye iki? Banki kubera iki boshingwa n'abarundi kumuri bashobora kuronka ubuzima bwiza? Nagomba nabibutse yuko nta na rimwe umuntu agira ubuzima bwiza kunganya n'igihe yoba ari mu gihugu ciwe. Ibyo rero iyo mvugo y'agahemo yuguhisha mwose inzu iriko irasha, twibaza yuko ari imvugo bari bakwiye guhagarika, bakareka gutera ubwoba abantu, bakareka kubesha, ahubwo bakitaho kuraba ivyo tuma Uburundi bubanyabagendwa, ivyo tuma abarundi bose bashobora kuba mu gihugu cabo. Nta kuntu umuntu yotaha mu gihugu ciwe ngo acakurikiranwa, ivyo habwo bigatuma ivyo bihugu bikwiye guha ubuhungiro abantu bose bariko barahunga Uburundi, kuko murumva yuko nabariko bavuga yuko bazosubiza inyuma bazoheza bagakurikiranwa. Tukibaza yuko ivyo bihugu atanyungu byo babifise yuko bisubiza abahunze Uburundi.
Kuva kwigenekerezo rya 2023 Gitugutu, ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bukaba bwarabujije abarundi bose bafite urupapuro rw'inzira rusanzwe bita passeport ordinaire kuja mu gihugu ca Serbie baba baciye ku kibuga c'indege c'i Bujumbura canke mu bihugu bibanye. Ni na hano duce dusozerera ikiganiro ku isoko c'uno munsi vya Gahungu n'ingenzi ariko ndakibashikiriza. Ndabahiza ngo kuwa gatandatu za mu kindi kiganiro naho ubutaha.
Cari kiganiro ku isoko.
Arakoze Pierre Gahuko ni wa mwanya ukurikirana amakuru makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri inondwi turangije. Nayo tuyashikirizwa na Karine Dusabe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze njuti bagenzi mwana makuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri inondwi. Kimenyesha makuru SOS Media chandika kuwaoze hari umushinga mateka Fabiano wanchigia nino aho vyanditse we guza amashurwe kama yashize ku ntate mwe Amerika yo ndadaye vyatumye abategetsi bari ngaho bavuga amajambo yerekana ko batakiriye neza ayo majambo. Mu gihe igihugu cyariko kiribuka imyaka 29 iheze Perezida Amerika yo ndadaye agandaguwe, inzego za leta, umuryango nyakwigendera n'abagenzi biwe barashize ingori z'amashurwe ku ntate mwe ndadaye. Wahoze ari umushinga mateka w'umugambwe Uprona Fabiano wanchigia nino yari yagwitavye. Ijambo ryari ryanditse ku rugori rw'amashugwe yarababaje abategetsi baraho. Bari rwanditse ko ngo demokarasi wasize ntiturayironka. Jean Marie Nyabenda arongoye zone ya Bubanza ari nawe yarajejwe gutanga amajambo yavuze ko wanchigia nino ataratahura ico ari co demokarasi ko azoyumva hanyuma. Ujejwe igipolisi muri iyo ntara nawe yaciye afotora ayo mashugwe n'ivyo vyandiko. Imbere gato yuko urubanza ruba nkuko SOS Media kibandanya kibivuga, Manchigia nino bari bashatse kumwankira kuja kuri urwo rubanza, ariko yarashoboye kugenda atabwoba. Uwo yahoze ari umushinga mateka yarafunzwe ikiringo c'umwaka azira ko atashigikiye ko umuhisi Petero Nkurunziza ahabwa icubahiro c'imboneza y'ikirenga. Tubandanye no makuru yanditswe muri inondwi n'ikimenyesha makuru iwacu cyandika ku ngorane zishobora guterwa no kunywa imiti y'ikirundi. Kugabaganga bavuganye n'ico kimenyesha makuru haribonekeza mu bitaro bitandukanye abatari bake bahura n'izongorane kuko bitura barumenyi bakabaha imiti y'ikirundi bakayinywa nabi. Sylvain Pierre Nzeyimana, umuganga arongoye ishirahamwe ry'abaganga Ordre des Médecins, avuga ko gufata imiti y'ikirundi bishobora gutera ingorane kuko iyo miti inyobwa hadakurikijwe urugero. Tukiri mu vy'amagara y'abantu, ikimenyesha makuru Burundi Eko kivuga indwara zituruka ku gufungura nabi zabaye ndanse mu Burundi. Ibiharuro vy'ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS zerekana ko abana 60,000 bategerezwa gufashwa buri mwaka biturutse ku gufungura nabi birenze urugero. Intara zibangamiwe gusumba izindi ni intara ya Karusi na Kirundo. Ibyo biharuro vyerekana ko intara ya Karusi igeze ku bice 61 n'ibice 9% birenze na kure ibiharugwa mu gihugu cyose bingana na 55.18%. Intara ya Kirundo ifata ikibanza cya kabiri, aho haharugwa abana 14,400 n'amajana 5 bari munsi y'imyaka 5 kubashika 34,000 3,41 babangamiwe no gufungura nabi birenze urugero mu gihugu cyose. Aha rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Karine Dusabe nayabashikirije, ndabifurije kugira ibihe byiza aho muherereye naho ku gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ningara rero duciye dusozerera ano makuru twari twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwari mwaduhisemwo, nshimire bagenzi banje bayatororokanije. Jamarinda bashinze nayabashikirije, ndabasezeye naho utaha.